iyi mwumvane radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongeye kubaha ikaze muri kumwe na Venuste Nshimiyimana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Mu Rwanda kuva kuri wa kabiri hatangiye gahunda yo gukingira COVID-19 abantu bari mu kigero cy'imyaka 12 kugera kuri 18.
Wangwa amashuri azakorana n'ababyeyi n'inzego z'ubuzima, ababyeyi batanga uburenganzira bwo gukingira abana bamara kubutanga abana.
Lieutenant Colonel Dr. Tarcisse Mpunga, umunyamabanga wa leta ushinzwe ubuzima rusange muri Minisiteri y'ubuzima. Beatrice Nyamoya, umwe mu bagore b'impirimbanyi mu guharanira uburenganzira bwa kiremwamuntu mu Burundi, afungiwe ahantu hatazwi kuva kuwa gatandatu w'icyumweru gishize,
aho ashobora gukorerwa ibyaha n'ihohoterwa rifatiye ku gitsina bikomeye, harimo kunyuruzwa amazima yonko cyangwa kwicwa bunyamaswa izuba riva.
Immaculée Hunja, uyobora urugaga rw'abakobwa n'abagore baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi, ayo makuru kimwe n'andi yavugwa hirya no hino ku isi. Ni mu kanya mugume ku maradiyo yanyu. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezweho na mugenzi wacu Aloyse Bigirimana. Aloyse, wiriweho?
Wiriwe Venise. Muri Afrika turahera muri Kenya. Mushikiranganji wa magara y'abantu muri Kenya yatangaje ko umuntu wese atazoba aricandagisha incancu zose zisabwa za COVID-19 gushika ku itariki ya 12 z'ukwezi kuri 12 nyene, azobuzwa kwinjira mu biro bya leta gusaba ica keneye. Ibindi azobuzwa ni kujya hakoranira abantu benshi, kwinjira muri parke, mu mahoteli, mu mazi y'uburiro n'ay'ubunywero. Leta ya Kenya ivuga ko iyi ngingo itumbereye ko igihugu gishika kwihangiro cyihaye cyo gucandaga imiliyoni 10 z'abantu gushika mu mpera z'uyu mwaka. Izi ngingo nshyashya zitangajwe mu gihe Kenya igiye kwinjira mu bihe abafata ingendo z'iminsi mikuru yo kurangiza umwaka, hamwe n'amakoraniro y'abantu benshi biyongera. Leta ifite ubwoba ko abandura bashobora kongera kwiyongera nkuko biriko biribonekeza mu bihugu bitari bike byo ku mugabane wa Buraya. Kukerekeye umugabane nyene, Leta Zunze za Amerika ejo kuwa mbere yacigabisha Abanyamerika kwirinda gufata ingendo mu Budagi no muri Denmark kubera COVID-19 yongeye kugwirirana. Muri Ethiopia, umushikiranganji wa mbere Abiy Ahmed yavuze ejo ku munsi wa mbere ko agiye kuja imbere ingabo ziwe ku rugamba barimwo wo kugwanya abaroberi. Ni mu gihe intambara imaze umwaka iri kwegereza ku mugwa mukuru Addis Ababa. Ubutumwa yashikirije ku rubuga Twitter, Abiy Ahmed yarongeye asaba abiyumvira ko ari abana b'igihugu guhaguruka bakagwanira igihugu kuva ejo ku wa mbere nyene. Ibi Abiy Ahmed yabivuze mu gihe abaroberi bo mu muhari TPLF babandanya berekeza ku mugwa mukuru Addis Ababa, aho bivugira ko bagenzura igisagara cha Shewa Robit kiri ku birometero 220 mu buraruko bushyira ubuseruko bw'umugwa mukuru.
Washington, ijwi rya Amerika.
Muri Afrika kandi abategetsi ba Sudani bararekuye abategetsi ba sivile bari bafunzwe kuva haba kudeta yo mu kwezi guheze. Ibi byavuzwe ejo ku munsi wa mbere n'umwe mu barekuwe. Byakozwe mu twigoro two gusubiza ubutegetsi mfata kibanza mu minwe y'abasivile kugira bugane bwinjiza igihugu muri demokarasi. Ejo ku munsi wa mbere 12/17 mu bahoze muri leta yakuwe ya Hamdok barimwo umushikiranganji w'imigenduranire n'ayandi makungu Mariam Al-Mahdi batangaje ko batanze imihoho banse gukorana n'abakoze kudeta. Yavugwa mu yandi makungu ku mugabane wa Buraya, abantu hafi 3,000 barategetswe kuguma biyugaraniye mu mazu yabo mu izinga ry'Ubutaliyano yitwa La Palma ejo ku munsi wa mbere, aho ikirunga cazukurutse kiriko cerekeza kija mu ibahari Atlantike. Bagabishwa ko ibyuka byacyo bishobora kubononera amagara. Indege zose zaba iziva canke izija ku kibuga c'indege c'iryo zinga rya La Palma zarahagaritswe ejo ku munsi wa mbere ku munsi ugira gatatu kubera ico kirunga. Ikirunga casambuye amashure amasengero, ibitaro hamwe n'imivo icamwo amazi yo kuvomera ibitoki, igisata cahora gitanga ubuzi bwinshi ku banyagihugu, eka n'amazu atari make yarasenyutse. Ubutegetsi bugereranya ko ibyononikaye bishika hafi umuriyaridi w'amadolari. Hano muri Leta Zunze za Amerika, Amerika yarafashe ingingo ku ishami ry'umuhari w'iterabwoba wa Leta ya Kiisilamu ISI Khorasan ukorera muri Afghanistan. Amerika yafatiye ibihano bamwe mu bategetsi wo muhari hamwe n'umugwizatunga akomeye atanga amafaranga afasha mu kwinjiza abagwanyi b'abanyamahanga muri uyo muhari. Ubushikiranganji bw'imigenderanire n'andi makungu muri Amerika ejo kuwa mbere bwashize abategetsi b'umuhari w'iterabwoba ISIS Khorasan aribo Sanaula Gafari, Sultan Aziz Azam na Maulawi Rajab mu mugwi w'abantu badasanzwe mu iterabwoba mpuzamakungu. Ibihano ni ukubabuza hamwe n'abo bakorana gushikira amafaranga n'amatungo yabo afise aho ahurira n'uburyo mpuzamakungu bwo guhanahana amakuru bwa Amerika. Umudiplomati mukuru wa ONU muri Afghanistan yaragabishije mu ndwi iheze ko umuhari w'iterabwoba ISI Khorasan usa n'uri mu ntara nka zose za Afghanistan kandi uriko uragwiza abanywanyi.
Urakoze ya Louise Bigirimana mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika mvikanira kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Ushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet kuri wa eshatu akadomo radio yacu zo wa akadomo kama na ku mbuga za Instagram, YouTube na Facebook. Adresi yacu ni zo radio yacu
iwanyu mu ntara.
Kire mwisanzuye twizwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Mu Rwanda kuva kuri wa kabiri hatangiye gahunda yo gukingira COVID-19 abana bari mu kigero cy'imyaka 12 kugera ku 18. Mugenzi wacu Asumta Kaboyi ari mu murenge wa Kinyinya mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali kuri groupe scolaire Kagugu. Asumta Kaboyi wiriweho. None iyo gahunda yo gukingira abanyeshuri aho ngaho uri kuri groupe scolaire Kagugu yatangiye?
Ndi hano kuri groupe scolaire watangiye urusaku rwumba rw'abanyeshuri n'urw'abana batoya barimo kwikinira, ariko bageze mu mwaka wa gatanu wa gatandatu primaire bo binjiye muri sale nini aho barimo gufata urukingo. Abambere batangiye gusa urasanga bamwe bafite ubwoba bwinshi ku buryo bagenda baseta ibirenge bavuga bati abo twaganiriye bati twabonye bafite ibishinge binini bira bishinge se byagera mu muntu, ariko nanone kuko iwabo bafite ukuntu babasobanuriye iby'uru rukingo bakagira aho bagatinyuka bakinjira.
Birumvikana ko bamwe bafite ubwo, ariko se abo bashoboye kuganira nabo wasangaga babyitabiriye bashaka rwose kwitabira icyo gikorwa nta gahato.
Nta gahato ni barinjira kuko bagenda akabona nubwo tugishinge avuga ko agishinye, ariko yabona mugenzi wagitewe nawe akavuga ati reka ngende, ariko birumvikana imyaka 12 n'imyaka mikeya hari abafite ubwoba bwinshi bigaragara ko bafite ubwoba, ariko babona bagenzi babo babateye yewe ugasanga agiye no kurira ariko agacishamo kwihangana kuko abona ishuri ryose rimureba.
Umaze kuganira n'umwe mu banyeshuri biteguye gufata urukingo Byiringiro Jonathan, reka twumve uko yiteguye gukingirwa
uru rukingo. Ndarwiteguye kuko byinshi rizaturinda ibyinshi no kwandura COVID kuko nakiri benshi cyane n'ahantu twese tugenda dukoranaho. Uru rukingo ni rwiza cyane.
Jonathan, ndagira ngo nkubaze mu rugo bagwa basabye uruhushya kugomba kwikingiza waje babizi?
Ejo naje nabizi, ariko badusaba gutanga igikeri cyo kugura urupapuro twuzuza ndagitanga, ariko nashya nimugoroba nababwiye ngo barabyishimiye cyane rwose babikunda.
Ngibyo rero hari abana bamwe babanje gutinya, ariko urumva ko uyu nguyu amaze gutinyuka akaba agiye no kwikingiza nabandi nabandi bose barimo kugenda batonda umurongo bajya gufata ku rukingo.
Ahandi mu mujyi wa Kigali naho iyo gahunda yatangiye.
Ahandi nagiye mu bigo by'amashuri bigeze kuri bitatu bari bataratangira, ariko ubona ibigo byiteguye bategereje gusa abaganga baza kubafasha muri iki gikorwa. Ntabwo henshi baratangira nk'akagugu muri Gasabo, ndibaza niho nabwo ngo hambere hatangiye, ahandi henshi ntabwo baratangira.
Asumta Kabuyi, umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika kuri Groupe Scolaire Kagugu mu mujyi wa Kigali, ndagushimiye cyane kandi ugira umunsi mwiza.
Urakoze cyane Venusi.
Umunyamabanga wa Leta ushinzwe ubuzima rusange muri Minisiteri y'Ubuzima, Lieutenant Colonel Dr. Tarcisse Mpunga, yabwiye Ijwi ry'Amerika uko iyo gahunda yateguwe, aravugana na mugenzi wacu Tim Harris Shimwe.
Wa mashuri azakorana n'ababyeyi n'inzego z'ubuzima, ababyeyi batanga uburenganzira bwo gukingira abana, yamara kubutanga abana bakingira.
Haraho mushishikariza ababyeyi ko bagomba kwihutira iyi gahunda, nta mpungenge mufite z'uko umubyeyi nawe ubwe wenda utarigeze abona urukingo cyangwa se yarabonye doze ya mbere atarabonye kabiri ashobora kuzaseta ibirenge ashishikariza umwana gufata urukingo?
Ariko niba umwana yagiye neza bavuze ko iyi gahunda izatangira mu mujyi wa Kigali, kandi mu mujyi wa Kigali 98% yose aba yagomba gukingirwa urukingo n'urwa kabiri bamaze kurubona, bari mu cyiciro cya myaka 18 kuzamura. Mu ntara nabo hariho gahunda yo gukingira buryo bwihuse, nayo ateganya ko mu kwezi kwa 12 bashobora kuba bakigeze gishimishije. Ubonaho bizagenda bigerayo na bakuru bamaze gukingwa, kuko hariho kampeni gukorwa yo gukingira abantu benshi. Kuma rero ntacyo bizatwara, kandi kuko n'inkingo ukoresha ziratandukanye ku bana no ku bantu bakuru, ntabwo bizagira impungenge. Icyo dukangurira ababyeyi ni uko bafasha abana babo gukingiza kugira ngo nabo babarinde. Icyo nongeraho ni uko nta mwana uzakingirwa umubyeyi atanze ubwo burenganzira. Ibyo byumvikana.
Muri kubaha izi nkingo, uvuze ko inkingo z'abana n'iz'abakuru zitandukanye n'iz'abantu bakuru?
Ntabwo zitandukanye, kuko mutere ni ukuvuga ngo abantu bakuru dufite inkingo z'ubwoko bwinshi dukoresha, ariko kuba tuzakoresha inkingo za Pfizer.
U Rwanda ruri mu bihugu kugeza ubu ngubu byakajije ingamba cyane muri cya gihe virusi ya corona yari imeze nabi, ndetse rukanakangurira abaturage barwo gufata inkingo. Urebye mu mibare mufite, wenda ukagereranya u Rwanda n'ibihugu byo mu karere k'ibiyaga bigari cyangwa se muri Afurika muri rusange, muhagaze gute?
Imibare y'ibindi bihugu bamaze gukingirwa ntabwo gitekano kanya, ariko ikibazo cyo ni uko twese twirebera ku gipimo umuryango w'abibumbye ibihugu bigize bemerewe kuzageraho kugira ngo bagere ku kigero cyo kurinda abaturage babyo. Usanga duteganya ko nibura uyu mwaka warangiye abantu bamaze kugera kuri 30% by'abaturage babo bakingiye, agafu nawe twategereje kuri 22%. Birumvikana ko mu kwezi kwa 12 dukurikije inkingo dufite niyo turi kuzitanga, tuba twageze ku cyo kigereranyo, tuba no gukirenza. Avuga ko undi tageti ni uko umwaka utaha twagumye kugera kuri 60% cyangwa 70% nibura abashoboye kugeraho hakiri kare mu kwa gatandatu 2020. Twebwe nk'u Rwanda nkurikije aho tugeze dukingira, cyane cyane ko niyo cyiciro cy'abana tugiye gutangira kubakingira, ariho urebye rero Kigali ari benshi, ntashidikanya ko tuzagera kuri uwo muhigo mbere ya kwa gatandatu mwaka utaha. Ni ikimenyetso cyiza rero, ariko ntekereza ko ibihugu byinshi byo muri Afurika ntabwo birajya ku rwego, barabusanga gukingira bibagora kubera ubunini bw'ibihugu byabo cyangwa se n'ubwitabire bwabo cyangwa n'imbaraga zirimo. Wenda umuntu yazareba imibare y'imfungike kiri imbere ko bizaba bihagaze mu mpera z'ukwa 12.
Iyo mibare mu mpage niyo abaturage bahawe urukingo rwa mbere cyangwa ni zombi?
2022 bahawe zombi, bahawe rumwe bararenga 25.
None mutangira mwambwiye ko
mu mpera z'ukwezi kwa 12 zatugeze nyamara ngo yavuze ati yo 40% ko abo tazamaze kongera urukingo rwa kabiri.
Mutangira mwambwiye ko gahunda yo gukingira abana izatangira ejo, muzabasanga ku mashuri, ababa ku mashuri badataha mu ngo zabo, ubwo ababyeyi babo bazabamenyesha gute ko gahunda ihari?
Ubusanzwe amashuri bafite uburyo bakomunikana n'abavugana n'ababyeyi b'abana, bashobora kohereza contact form ababyeyi bakayitima bakayigarura ku ishuri, ariko nabo bakoresheje inama z'ababyeyi bashobora kohereza imeri, nubwo bashobora gukoresha ubundi buryo bakoresha kose n'abenshi biga bataha. Kandi numva ntabwo ari ihame ko bazakingirwa ejo bose, igikorwa gitangiye kizagira igihe kirangirira, twifuza ko abana bose bajya mu kiruhuko bakingirwa.
Nyakubahwa Minisitiri, hari ikindi kintu mwifuza ko abaturage bamenya mbere y'uko wenda mbareka mukajya muri gahunda zanyu?
Gahunda ngira ngo ya Covid abanyarwanda bamaze kuyimenya, babanye nayo barakuzi, amaze kwinda turakuzi, barakwinkingo barakazi, abazikingiwe abazihawe bamaze kubona akamaro kayo. Kandi abarwaye mu tatu bavuragamo emeza Covid ntabakirimo, ntawe n'umwe mu by'umweru bibiri. Akamaro ko gukingira karahari rero.
Nibaza ko icyo tubasaba nuko batwafasha abana kugira ngo bahubwo uburenganzira kwitsa n'ibikenewe muri iyi minsi, hanyuma dukomeze duhangane n'iyi Covid ku buryo nibura ubuzima bushobora gukora neza nta mpungenge.
Lieutenant Colonel Dr. Tarcisse Mpunga, umunyamabanga wa Leta ushinzwe ubuzima rusange, ndabashimiye cyane ku mwanya mwahaye Ijwi ry'Amerika.
Murakoze namwe.
Washington Ijwi rya Amerika.
Mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mu Burundi kuva kuri uyu wa kabiri kugeza ku wa gatandatu hatangiye imurika ry'ibihangano by'urubyiruko n'ibikorwa bya ba rwiyemezamirimo muri iyo foire izitabirwa n'abategetsi bakuru ba leta ndetse n'abahagarariye ibihugu byabo mu Burundi. Urubyiruko ruzagaragaza ko rushobora kwihangira imirimo rukiteza imbere, izasozwa ku wa gatandatu na president wa Republika Evariste Ndayishimiye. Umuryango w'ubumwe bw'Uburayi wongereye igihe cy'ibihano wafatiye bamwe mu bayobozi bakuru b'u Burundi kuva mu mwaka 2015. Abo barimo minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Burundi Gervais Ndirakubuca, inkuru irambuye Eloge Wirikaneza.
Ikiringo cy'ibyo bihano cyongerejwe kwa 18 ukwezi kwa 10 guheze, nk'uko itangazo rigufi ku bijyanye navyo riri ku rubuga rw'inama y'umuryango w'umwe bwa Burayi rivyerekana. Itangazo ibihugu 27 bigize ishirahamwe rya Burayi ryasohoye rivuga ko ibihano biri mu ngiro kugeza kwa 31 ukwezi kwa 10 umwaka wa 2022. Ibi bihano vyongerejwe ikiringo vyari vyafashwe mu kwezi kwa 10 2015. Vyerekeye Godefroid Bizimana, umuhanuzi ajejwe ingendo z'akazi mu biro kwa president Ndayishimiye, ico gihe yacegera c'umuyobozi mukuru w'igipolisi cy'u Burundi. Wakabiri yafatiwe ibihano n'ishyirahamwe rya Burayi Gervais Ndirakubuca batazizanda kugarika. Umushikiranganji yajeje intwaro yo hagati n'umutekano. Mu 2015 yari umuhanuzi mwishikira mu biro kwa president Pierre Nkurunziza ajejwe ibibazo by'igipolisi. Ubwira gatatu ni umukozi w'ibiro by'iperereza ry'Uburundi yitwa Matthias Joseph Niyonzima, azwi ku izina rya Kazungu. Uwa nyuma kuri urwo rutonde rw'umwe bwa Buraya ni General Leonard Ngendakumana, yahoze ajejwe ibijanye n'ingendo z'akazi mu biro kwa president Pierre Nkurunziza, akaba yanajejwe amabanga akomeye mu iperereza arimo kuba umuhanuzi mwishikira. Ibihano vyerekeye abagabo bane biri muri ibi bikurikira: nta ngendo bazosubira kugira mu bihugu bigize uwo muryango, kandi n'ubutunzi bwabo bafiseyo barabufatiwe. Mu ntango za bino bihano no mu mwaka uheze, itangazo ry'ibihugu by'umwe bwa Buraya ryavuze ko ibyaha bagirizwa bigizwe no guhohotera kiremwamuntu, gukoresha inguvu, guhamagarira abantu gukoresha igikenye, ibyaha bikabije bihonyanga uburenganzira bwa kiremwamuntu. Ibi bihano naho bigumijweho Amerika yakuye ku Burundi n'abategetsi babwo bihano yari yabafatiye mu kwa 11 2015, hari mu ngingo ya President Joe Biden yo kuwa kane uheze. Umuvugizi w'ubushikiranganji bw'imigenderanire y'Uburundi n'ayandi makungu yatwishyuye muri make ko atacyo yoshikiriza kubera ingingo leta itarayibona. Ariko kuwa gatanu mu ijoro wa leta, Constantin Ntarwamiye yahamagariye ubumwe bwa Buraya gufuta ibihano bwafatiye leta y'Uburundi kuva mu ntango z'ibihumbi 2016. Hari mu itangazo yasomeye kuri radio na televiziyo z'igihugu.
Leta y'Uburundi iboneyeho akaryo ko gusaba ibihugu bigize ubumwe bwa Buraya ko byofatira kuri ako karoro keza ka Leta Zunze Ubumwe za Amerika zerekanye, bigatera intambwe navyo nyene bigahagarika ingingo z'agahotoro byafatiye Uburundi.
Asoza indwi hari umurwanyi ku munsi wa gatandatu muri komine Bugendana mu ntara ya Gitega vukamwo hagati na hagati, President Ndayishimiye nawe yasubiye kwagirizamwe mu mashirahamwe mpuzamakungu ko atakindi kiraje ishinga atari kuryanisha Abarundi.
Cyo gituma bajya abantu bavuga ngo ndabagira neza, bajya nabigirira neza. Iyo harabagira neza botanguye kudufasha gukomeza umutekano. Mugaba kubwira ngo bubakire ibitaro ingwano iri kwiraba. Murabona iyo habaye akantu imiduga iri kw'amadarapo ingene ingana. Mu 2015 mwarabibonye. Mu ndwi imwe gusa hari imiduga irega igihumbi yose iri kw'amadarapo, kandi banywe igitoro bakongera agahemba. Iyo tugize amagume niho baba banezerewe.
Mu ishyirahamwe ry'Igiteka rihanye agateka kazina muntu burikorera hanze y'igihugu, bemeza ko bafatiye ku matohoza bakora bamwe mu bafatiwe ibihano n'ubumwe bwa Buraya bakomeza n'ubu kwikekwa mu byaha bagirijwe kuva mu 2015. Anshar niko yagize umukuru waryo.
Muri teka twagira tuti kuva iyo leta irongowe na nyakubahwa Evariste Ndayishimiye igiyeho ayo mabi atahagaze aha muri teka tugafatira ku bihano dufise, aho abantu bashika amajana 8 bamaze kwicwa, abashika 88 nabo baranyuruzwa, kandi ivyo bigakogwa na bamwe muri abo bari barafatiwe ivyo bihano.
Haraheze amezi menshi ubuserukizi bw'umwe bwa Buraya mu Burundi n'abategetsi bariko baraganira ku kuntu ibihano vyafatiwe leta mu ntango z'ibihumbi 2016, aho umuryango wahagarika imfashanyo ucisha muri leta vyovanwaho. amatora kwa juu ya Amerika sio kutoa mbele yako na hivi hano gite chapa hano zagumishwe ho atanhe kifzare tarizo futwa mona ngo zungwa kutaha eloje uli kaneza juu ya Amerika
tuchidi Burundi Beatrice Nyamoya umye mu bagore b'impinyimbanye mu guharanira uburenganzira bwa kiremwa muntu wafungiye ahantu hatazwi kuva kuwa gatandatu w'icyumweru gishize yafatiwe n'igipolisi gishinzwe iperereza ku kibuga cy'indege cya Bujumbura Pierre Claver niyo nkuru
amakuru juu ya Amerika yakuye ku kibuga cy'indege cya Bujumbura avuga ko umufasoni Beatrice Nyamoya yahagaritswe n'abakozi b'ugwego gw'iperereza yororotse indege yari mukuye mu rugendo hanze y'igihugu umukozi wo ku kibuga cy'indege cyitwa Melchior Ndadaye yatwiganiye ko abantu batazwi bari bamurindiriye kuva mu gatondo hanyuma bamwinjiza mu modoka rifise ibiyo bitabona ku nguvu ku mugoroba wo kuwa gatandatu ashitse ayo makuru abandanya avuga ko igipolisi cyaciye kija gusaka ku rugiwe kiyakura impapuro hamwe n'imashini nyabwonko ordinateur umujyango wiwe wemeza ko wagiye kumenya ko wabo yafashwe n'inzego zizwi kuri uyu wa Mungu aho niho bagenzi we baharanira gateka kazi na muntu nk'umuhari w'abakenyezi waranira amahoro n'umutekano ufitiye amakenga Imakire Hunja atwara uwo mugwi kuri mikro yejwe ya Amerika
ubu afungiwe muri Service National de Renseignement aho ashobora gukoregwa ivyaha n'ihohoterwa rifatiye ku gitsina bikomeye harimo kunyuruzwa amazina yonko canke kwicwa bunyamaswa izuba riva umuhari w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi ukaba usaba bishimitse inzego zose zijejwe kubahiriza agateka kazi na muntu ubutungane n'umutekano mu gihugu ko byozokora uko bishoboka kose kubahiriza amategeko y'igihugu gukingira ubuzima n'iteka rya Beatrice Nyamoya n'umukenyezi w'inararibonye mu mboneza zifise uruhara runini mu bikorwa byo guharanira agateka kazi na muntu na cyane cyane abakabakenyezi n'abigeme bantawe nikora mu gihugu eka no mu karere ka East Africa
igipolisi ntaco kirashikiriza ku mvo zo bazatumye uwo mukenyezi azwi cyane mu guharanira agateka kazi na muntu cyane cyane akabakenyezi afatwa ico bikoze umugwi w'igihugu wigenguje rwa agateka kazi na muntu CNIDH wemeje ko uri kurakurikirana hagufi iyo dosiye Sixte Vinyene Muraba yabibwiye bamenyesha makuru i Bujumbura
turabizi ko bamuhagaritse kandi umuryango we nibo wari waduhamagaye batubwira hanyuma natwe tukagira amatohoza yacu turasa yuko ahubwo umuryango wari wamenyeshejwe abamuhagaritse kandi ko bamuhagaritse ku mva z'amatohoza mu bisanzwe umuntu wese iyo polisi cyangwa ubutungane bafise icyo bakeneye kumubaza barafise ububasha bwo kumuhagarika bakamubaza icyo kintu nibaza ko rero twese dufise amategeko amwe atugenga nta n'umwe atashobora kubazwa n'inzego z'igihugu mu gihe barafise bakeneye kumubaza twebwe dusanzwe twarabivuze twarafunganye n'umuryango hama turababwira tuti twebwe ku byo batubwiye bahari twakorwa amatohoza kandi ise CNIDH ntishobora guhagarika amatohoza umwenegihugu wese mu gihe barafise bakeneye kumubaza barashobora kumushikira hanyuma bakamubaza
Beatrice Nyamoya avukana na François Nyamoya umunyamabanga mukuru w'umugambi MSD utavuga rumwe na leta uyu musaza we ubutungane buheruka kumurungikira umutayi mpuzamakungu wo kumufata bumwagiriza kugira uruhara mu itegwa ry'amagrenade mu gisagara cya Bujumbura mu kwezi kw'icenda guheze abaharanira agateka kazi na muntu bikeka ko Beatrice Nyamoya yoba ariko arabazwa ku rugendo yahoramwo ko yoba yarabonanye akanaganira na musaza we François Nyamoya ya ari mu buhungiro hanze y'igihugu Beatrice Nyamoya ari mu bakenyezi ba mbere batanguje imihari hani agateka k'abagore abagiye yarusha mu biganiro byahagaritse intambara mu Burundi ndetse n'abatanguje ishira hamwe ry'abagore bize iby'amategeko aramaze gufungwa akatari gake azira ibikorwa byo guharanira agateka kazi na muntu Pierre Claver niyo nkuru Kigali ku bijwi rya Amerika
bakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo so barikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira
Radio Communautaire La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7 n'ibice 7
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88 n'ibice 8
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 7
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM
mirongo chenda ni chenda.
Nawa dukulikira bari mu majepfo ya Uganda, mwakumva ibiganiro byacu kuri radio Ijwi Riyobora, Voice of Muhabura, ku murongo wa FM 88.9.
Ni radio Ijwi ya Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Mu Rwanda umucamanza mu rukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge yategetse kuri uyu wa mbere ukumya politiki Abdul Rashid Hakuzimana afungwa by'agateganyo mu gihe cy'iminsi 30 muri gereza Eric Bagira ubusa yari mu rukiko.
Jiburi minota ibarirwa muri 20 niyo umucamanza mu rukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge yakoresheje asoma icyemezo ku ngingo y'ifunga n'ifungurwa ry'agateganyo mu rubanza ubushinje cyaha buregamo bwana Abdul Rashid Hakuzimana ibyaha bya genocide n'ibindi. Urego yakurikiranye icyemezo bucece ahagaze imbere y'umucamanza. Nyuma yo kwibutsa imigendekere y'iburanisha riheruka kubaburanye bombi, umucamanza yavuze ko yasuzumye niba urego yabafunzwe mu buryo butubahirije amategeko nk'uko yari yabitanzemo inzitizi mu iburanisha riheruka. Bwana Hakuzimana ari kumwe n'umunyamategeko Jean Felix Rudakemwe umwunganira mu mategeko, bavuze ko umugendacyaha yamuhamagaje akamumenyesha ibyaha aregwa agahita amufunga atamuhaye umwanya wo kubyisobanuraho. Haba mu bugendacyaha no mu bushinjacyaha nta na hamwe hagaragara ibisobanuro ku byaha ubushinjacyaha bumurega, n'ibyaha byo guhakana no gupfobya genocide, gukurura amacakubiri no gutanga amakuru y'ibihuha. Ubushinjacyaha buvuga ko Hakuzimana n'umwunganizi bahawe amahirwe yo kwisobanura bagahitamo guceceka. Ashingiye ku mategeko y'imiburanishirize mu manza z'inshinjabyaha, umucamanza avuga ko iyo umugenzacyaha akora iperereza ashobora gufata no gufunga ukekwaho ibyaha iyo hari impamvu zikomeye zituma mukekaho ibyo byaha cyangwa se ibyaha akekwaho bihanishwa igihano cy'igifungo kitari munsi y'imyaka 2. Urukiko ruvuga ko nta makosa yabayeho mu gufata no gufunga Hakuzimana haba mu bugendacyaha no mu bushinjacyaha. Ruvuga ko byari mu bubasha bw'izo nzego zombi, rukibutsa ko uregwa n'ubwunganizi bahawe amahirwe yo kwisobanura bakayirengagiza. Urukiko rukavuga ko nta burenganzira bwa Hakuzimana butubahirijwe. Kubavuga ko umugenzacyaha yamukoreye iyicarubozo ryo mu bitekerezo amubwira ko yonse ingengabitekerezo ya genocide n'andi magambo agamije kumukomeretsa, urukiko rwavuze kuretse kubivuga gusa nta kimenyetso bitangira rwashingiraho rwemeza ko byabayeho. Urukiko rwibutsa ko nyuma y'aho ubushinjacyaha bugaragarije impamvu zikomeye kuri buri cyaha bumurega, Hakuzimana n'umwunganira mu mategeko banze kwiregura basaba ko yabanza gufungurwa akabasha kwiregura. Bakavuga ko mu gihe cyose atabashije kwisobanura mu bugendacyaha no mu bushinjacyaha nta naho urukiko rwahera rwemeza izo mpamvu zikomeye. Urukiko ruvuga ko mu isesengura rwakoze ku magambo yagiye avugira ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye ndetse n'inyandiko bamusanganye yagiye yandika bibumbatiye impamvu zikomeye zituma akekwaho ibyaha 4. Mu cyemezo cyarwo urukiko narwo ruravuga ko kumufunga mbere y'urubanza mu mizi ari bwo buryo bwiza bwatuma ahagarika gukomeza gukora ibyaha. Birasubiza icyifuzo cy'ubushinjacyaha bwavugaga ko umunyapolitiki Hakuzimana ibyaha yari yarabigize nk'akamenyero, bityo ko kumufunga yaba ari inzira yo kubihagarika. Nyuma y'isesengura ry'urukiko rwanzuye ko hari impamvu zikomeye kandi zihagije zituma Hakuzimana abafungiwe muri gereza by'agateganyo mu gihe cy'ukwezi mbere y'urubanza mu mizi. Imbere y'umucamanza Hakuzimana ntacyo yatangaje kuri iki cyemezo. Gusa ku murongo wa telefoni Ijwi rya Amerika ryahamagaye umunyamategeko Jean Felix Rudakemwe umwunganira mu mategeko atubwira ko azinduka ajya kumureba aho afungiwe akamenya niba bazajurira iki cyemezo. Amategeko ateganya ko kukijurira bitarenze iminsi 5. Nyuma y'icyemezo cy'urukiko, urwego rw'ubugenzacyaha rwongeye kubohesha amapingu Hakuzimana rumworiza imodoka itwara abafungwa. Mbere yo kuyinjiramo Hakuzimana yabanje gusuhuza umugore n'abana, ahayumvikanye abwira abana bati muhumure kandi mwihangane nzagaruka vuba. Umushinjacyaha areguye umunyapolitiki ibyaha 4 byo guhakana no gupfobya genocide yakorewe Abatutsi, gukurura amacakubiri mu Banyarwanda no gutangaza amakuru y'ibihuha. Byose bikomoka ku nyandiko n'ibiganiro yagiriye ku miyoboro ya YouTube itandukanye harimo n'uwe yari yarashinze awita Rashid TV. Si ubwa mbere Hakuzimana afungwa, kuko yafunzweho imyaka 8 aregwa ibyaha byo guteza imvururu cyangwa imidugaro muri rubanda. We akavuga ko yazize impamvu za politiki nyuma yo kugaragaza umugambi yarafite wo gushaka kunga umukuru w'u Rwanda Paul Kagame n'uwo yasimbuye ku butegetsi bwana Pasteri Bizimungu. Yakunze kumvikana mu biganiro akoresha amagambo akomeye kuri YouTube nk'aho avuga ko gushaka gutegeka u Rwanda bisa n'ibyahindutse umwaku, akarondora urutonde rw'abashatse kwiyamamariza gutegeka mu bihe bitandukanye ntibabigereho, ahubwo ubuzima bwabo bugakomereza mu buroko. Ifungwa ry'uyu mugabo ririyongera ku rya Madame Yvonne Damange ryamugwiza na bwana Aimable Karasira uzaramba bose mu gihe kitagera ku mwaka. Bose uko ari batatu bahurira ku byaha bya genocide bikomoka ku magambo bavugiye ku miyoboro ya YouTube. Bose uko ari batatu kandi nta n'umwe wemera ibyaha bavuga ko bafunzwe ku mpamvu za politiki. Ahabugira ubusa Ijwi rya Amerika i Kigali.
Ahani budusoreje aya makuru hamwe na mukubiri ya Baro wamfashije kuyabagezaho mbashimire mwese kuba mukurikira radio ijwi rya Amerika buri munsi kandi muri benshi ku migabane yose yishimbifurije umunsi mwiza mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.